uruganda nibacura.
Woba wifuza kumenya uko ubutunzi n'imibano byifashe mu Burundi?
Nuruhe ruhara rwa leta mu guteza imbere ico gisata? Tega matwi ikiganiro karahara mu ruganda nibacura,
mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo inzamba gateka kawe
RPA ijwi ry'abanyagihugu
be na radio television Renaissance. Karahara mu ruganda nibacura
ni komisi yose ya kane isozera ukwezi.
Karahara mu ruganda nibacura gira mahoro bakunzi bakino kiganiro aho hose mudukurikira muherereye ndabaramutse nongera ndabaha nikaze. Utunzi nico gisata tugira tuganire ko muri no minota 20 hariwe kino kiganiro. Burundi buherutse guhabwa ikibanza ca nyuma ku isi ku rutonde rw'ibihugu rwakozwe n'ibanki y'isi yose. Burundi igihugu cya mbere gikenye ku isi ariko gifite ubushobozi bwo kuzamura ubutunzi mu gihe ubutegetsi bwo kwisunga iby'abahinga mu by'ubutunzi banura. Muri kino kiganiro turakubitira mu gihugu hagati kubaza abakozi ba leta uko babayeho uno munsi n'uko byari biri mu mwaka w'2005. Abo twaganiriye bemeza ko naho agashahara kadugijwe amafaranga bafata ku kwezi atakarusho babona ku masoko basumiramwo. Ubukene buvugwa mu cegeranyo c'ibanki y'isi yose babwibonera ko nk'uko muza kubikurikira. Tubafitiye kandi n'umuhinga mu by'ubutunzi aza gusesangura ibijanye n'inzitizi mu gisata cy'ubutunzi bw'u Burundi n'ico ubutegetsi busabwa gukora kugira buzamure ubutunzi bw'igihugu. Karahara mu Rwanda nibacura muri kumwe na Yesu Gakiza Severiano Bazikamwe Patrick Mitabaro nije ngira na Kiremeshi sangukanze. Amikoro y'umunyagihugu w'umurundi angana n'amadolari ya Amerika amajana 788 ku mwaka, ni ukuvuga amafaranga yababwe muri yo n'400 mu mafaranga y'amarundi ku mwaka wose. Igwirirana ry'abantu nico coba kiri mu bituma ubwo bukene bwiyongera hamwe no kutagira ibidandazwa bisohoka mu gihugu ngo byinjize amafaranga y'agaciro nk'uko biri muri ico cegeranyo c'ibanki y'isi yose. Reveriano Bazikamwe, uko wasomye ico cegeranyo wotubwira ibindi bivugwamo?
Ego cane Mitabaro, ni cegeranyo cashizwe ahabona mu kwezi kwa gatanu guheza uyu mwaka cisunze icabahinga bafatiye ko bahereye mu mwaka wa 2017 cyerekana ingene ubutunzi bw'ibihugu byifashe, ingene abanyagihugu babayeho ku munsi ufatiye ku butunzi bw'igihugu kimwe kimwe. Ibanki y'isi yose ikaba yisunga ibisata bindi bikora amatohoza mu kumenya ingene abanyagihugu babayeho, ubushobozi bafise mu gusoma ibyo bafungura n'ibindi bikoresho byose bibafasha mu mibereho ya misi yose. Ivyo ibanki y'isi yose ikaba ibikora ibicishije ku kigo cy'umugambi uraba ingene ibihugu bisombasumbanya ubutunzi. Muri icyo cegeranyo igice cya Afrika cyo munsi ya Sahara nicyo kiboneka ko gifise ibice biri hasi mu butunzi bw' isi ku bice bitatu n'igice kimwe ku ijana, mu gihe iharugwamwo ibice birenga 14 ku ijana by'abantu baba ku isi. Irondoka ku rugero runini nicyo kibera intambamyi ico gice kugira kigira ubutunzi. Ibyo bikaba byerekana nuko nko hagati y'umwaka wa 2011 n'2017 ubutunzi ku munyagihugu bwaduze gushika ku bice birenga gato 24 ku ijana. Uburundi bukaba bugeze mu kibanza cya nyuma ku bw'icyo cegeranyo, aho umunyagihugu atungwa n'amadolari ya Amerika amajana 184 ku mwaka, no kuvuga hafi amafaranga y'amarundi angana n'umuriyoni n'400,000 ku mwaka. Abarundi bangana n'ibice bitatu ku ijana gusa nibo bafise ubushobozi bwo kwibeshaho mu kuronka ivyo bafungura bikwiye, kuronka aho baba no kwigisha abana. Ubukene bukaba bubangamiye cane cane abarundi baba mu mitumba, kandi ahanini batunzwe n'uburimyi mu gihe ari wo mwuga w'abarundi barenga ibice 85 ku ijana. Muri icyo cegeranyo kandi igihugu cha Centrafrique kizo bwa gatatu, aho umunyagihugu atungwa n'amadolari ya 337 ku mwaka. Ikindi kivugwa muri icyo cegeranyo ni bimwe mu bihugu byateye intambwe mu butunzi ku rugero rushimishije. Muri byo hakaba harimwo igihugu cha Ethiopia n'u Rwanda byadugije ibice biri hagati y'8 na 10 ku ijana. Icyo cegeranyo kikaba cakozwe ku bihugu bishika 156 nivyo bimwe muri byinshi nashoboye gusesangura muri icyo cegeranyo Patrick.
Nuko ndagushimire bazikamwe kuri ivyo washoboye gukura muri icyo cegeranyo. Harabagira bati icyo kibanza cyanyuma gihabwa Burundi mu by'ubutunzi no gushaka kugicafuza. Umuhinga yabinonosoye Faustin Ndikumana avuga ko atagitangaza kimwe ku Burundi bwo bwa nyuma. Ati nta kaburimvu.
Gahari ikintu bita indiane muri politike ni ingene abanyepolitike bigenza mentalite abone abanyepolitike biyumvira inyungu ndi mu mugambwe nironkere ikiki amabanga nipange ngiriki ya migambi irandikwa ugasanga abantu bari ko bararongora iyo ari ko baraja mu mabanga bo biyumvira ibindi igihe bari mu bindi ibyanditse mu byo bitabo biba byishye nko muri tiwa igikira kabiri nuburyo yemwe nuburyo uburyo bushira kuzamura iterambere y'ubucu Burundi bubari byinshi urabye namya kenewe mugasanga yabonetse rimaki amahera ava mu Burundi yonyene hagati mu gihugu ntashobora gutuma turonka iterambere nkitweza kubitahura rero kuravye ijanye n'ifashanyo n'inyuma y'intambara ariko bana yuko mu Burundi ibintu by'ifashanyo biza ari nkenke ifashanyo zitabonetse naho ingurane eske urashaka kuronka ingurane nazo nyine urumva zisaba igihugu cyo kimaze kwitunga ikintu cyo kugira ngo ishobora kwishura ashaka abaguza tunga bazane imitahe myinshi nayo bisabandira namaze afere nyine tamatiko turavuga igihe abaguza tunga kazanye imitahe iboneka iby'uburyo bw'iterambere bica bigorana ni ukuri njo gituma usanga hari ibintu byinshi tutariko turashira mu ngiro kubera uburyo ubutabonetse n'iby'igiturire rero iturumva kunyoza amatungo y'igihugu bidahanywe ibyo kutunga umurenge mudashobora kwerekana amatungo yavuye ari Smile site ni ibintu bigisibije.
Faustin Ndikumana araza kugaruka mu kigabane twahariye umutumire. Ubwo bukene rero buvugwa ku gihugu cy'u Burundi bugaragarira no ku Barundi bo bene gihugu. Twakubitiye ingozi Muramja na Bujumbura tubaza abakozi ba leta bamwe bati nyabu ni banki y'isi yose ibibonye iteba abandi bati harabaye utwigoro two kongera imishahara ariko ni byakwe Barundi mu bukene.
Ha cyo tangaza umukozi wa leta yumvise ku Burundi babushize ubwa nyuma mu bindi bihugu byose bikenye mu isi kuko uraze mwigisha wa kino gihe ko adashobora gusumira umuryango kubeshaho kugura uduhuzu kuriha amazi kuriha amatara utuntu twose dukenerwa mu nzu kuriha amafaranga ya bisi y'abana umushahara wiwe nubwo yaba afite ibihumbi bishika amajana atanu ku kwezi uriko urabyumva umenya ni menshi mugabo akuyemo ibihumbi amajana abiri byo kuriha akazu apangiye umuryango katarenza abana batatu cyangwa batanu ukaraba ukuntu ayasigara adashobora gusumira aba bana adashobora kuriha amafaranga y'ishuri nubwo leta isa n'uko yari yavuze ko abanyeshuri batazasubira kuriha amahera y'ishuri ni ukuri igihugu cy'u Burundi kiba kiri mu bihugu bya nyuma bikenye nibaza ko na banki mondiali yaba yarateje kubibona
bari bagerageje kugira kigoro kuri ibi byitwa akisitema salariale bigatuma imishahara iboneka ko isa n'iyiyongereye ariko n'ubundi amafaranga duhembwa ntashobora kuba yogira ikintu kinini afashije kuko hagiye haba ubaryo ibiciro cyane cyane ibiciro by'ibifungurwa aho umuntu yari gushobora gusoma ikiro cy'ubudodo cyari igeze kuba kigurwa amafaranga amajana atatu gushika ku mafaranga amajana ane ariko ubu ikiro cy'ifu y'ubudodo nkene mu gihugu hagati ngaha mu ntara iwacu Muramvya kibushigeze ku mafaranga amajana icyenda rero mba nk'amafaranga yari kuba yoshobora kugura ibiro bibiri cyangwa bitatu ubu uye umuntu ayagura ikiro kimwe.
Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu jyewe nitanze kwa Karorero nahembwa icy'icumi cy'ayo mpembwa uno munsi icyo kibanza rero icyo gihe nashobora kwibeshaho nayo mushasha mu kazi narashobora guhemba umukozi nkoreshaho ndi ngahemba umukozi nkoresha muhira ayo mafaranga sinza nayahetse kuno munsi mpembwa icyoro cumi kuiyo mpembwa nahemba icyo gihe ntangeza ku itariki cumi z'ukundi kwezi gukurikira jewe mbona rero yuko icyo kibanza iyo mushasha gifise banki mondiali yagihaye aricho muraba icyo icyo gihe idora y'Abanyamerika ko ryavunjwa murabe nuko n'umunsi rivunjwa.
Karahara mu ruganda
dusangire jambo ubuzima nyene ni hatari turakenye nta muntu akiwondirira yaba bari buguye n'inzi muntu hose arako bitanga kiruka ari abantu tunashobora nahandi hantu kwindi bihugu bitwegereye mu Rwanda keshi none turakenye nyene ubu ashe ubuzima ni hatari kuko nta marondero gihari kweri abantu bose umenga siho bari
kuri kandi nyine bigaragara biraboneka urundi rubuganywa muri byose haba mutunzi eka mu bintu byose kembere kugani kandi buri munsi murongo kandi kibanza baba kuye bro ko ndiko ndabo bintu byose mu bisata byose nta na hamwe urundi bufite ubati ni urundi umeze neza byose ni nyuma ne na mara de yo byose mu bisata byose urundi rubuganywa kuvuga rero nta gitangaje kirimo icyo cegeranyo kuri cyo kivugo kuri ko ni bintu twatumenye tubayemo imyaka n'imyaka kandi kuko cyo turabona se n'ibyinije guhera ko ibintu cyo turabona ko biraba muri iyo minsi ndabona ko bukenere tugiye kwandanya tubugende hamwe ko twari tuburimo mbere no kunyuka bigiye
ko ntakubye kandi abana baramega cyane cyo twovaka yuko abarundi twese dukinye cyo bicyo kweri n'icyo n'icyo cyakenye kuko ubu nta muntu cyori ibintu igukwe naho uri mutuntu kuvuga ati gashe tunguru tundi tuntu nta muntu dukugura kuko nta mahe bahari nta buryo twakenye kwero abarundi twese twakenye nta kintu cyo ushora ukurigishe baguro nayo ya
Karahara mu Rwanda
umutumire
Foste Ndikumana mwaramutse
mwaramutse
Burundi nkuko mwabikurikiranye mu cegeranyo cy'ibanki y'isi yose bwasizwe mu kibanza cya nyuma mu bihugu bikenye ku isi mbega icyo kibanza abagira bati ayo maraporo harimo ukwihendamwe niko namwe mubibona
ino mango kwihenda cyane kuko ibyuko ubundi buri mu bihugu bikenye ku isi bitanu byama bikenye bitatu ingaha ni ko ndanga kumenyere mbona igishaka kiba kigenwo kuko n'ibyo biba ari bitatu byanyuma hari igihe gishyika kimwe kikagenya imikindi zagatera kikagenye bibaza ko hari ikintu gishaka kiba kigenwo muri iyi
biragaragara yuko igihugu kirafise nacyo ijo gifatira ku butunzi kama muravye kugira ubutegetsi bushasha bwagiyeho buzamure iby'ubutunzi uno munsi bwofatira kuki kugira bukuri igihugu muri icyo kibanza cya nyuma
igihambaye cyane cyo nuko muri politiki iby'induru bihaga kuri igihugu ni politiki ubu abantu bose bari bahirijwe ubu inyungu za politiki zirasezere abantu bose turasenyera ku mbuga zimwe twafashe intumbero kira kabiri niyo mutarara kurundira ubumbe migambi ntivugwa irarongererwa uburyo butabonetse buvahe ati mu gihugu hari ububahanze ubanze butabonetse hoho gishoboka nta kirabiri kubuna nta gihugu na kimwe cyateye imbere na byo bihugu byo muri yanzu n'iki n'ibyo rero dutwaye nyine imigambi iri kiraja mu ngiro kugira ikorwa n'ababishoboye kuko abo bazahinduza amatungo y'igihugu zanishisha imari gisite z'abantu batungwa badafise batasiguye bivuye ahari amahera ye guteza imbere abarundi aba ari karanyumva umutumiza kuyifata yuko kuyifata duze yaramwiza atunga segiteri pirizine bifasha usanga hari abantu bamwe borohererwe abandi bagasanga ntiborohererwe amasoko abonetse bashaka kumburaronka baba abandi bari kubarayaronka ibyo rero ntibituma abantu bakora abantu bakora ahantu hari ibirebwe byo konferanse ibirebwe byije muta gashakura umuntu akamya kuri rutavaye nyine onete gukora bikajingira tutavuze rero igihe yuko ubukwe bwamaze kuba ndanse hariho intuze icyo bita politiki de grand amoureux byibagana byibagana byabaye ukarundira imigambi ishobora gutuma abanyagihugu baronka mu bice bita roveni kuko ubunyi n'umunyagihugu w'umurimyi agishobora kuvuga ngo uburimyi bwamuhaye icyafungura yongera araronka n'imusesekara twara ku isoko kugira asubire kwikemura mu bindi wama wumva nk'uko iyo bavuze ngo umwimbi urabonetse ngo ntawumarire mu masoko bawugumize mu nzu bawurye wonyine umunya azowukura he ibati ry'inzu rigurutse rigova he amashuri y'umwana azoyariha gute urumva afate nk'utwo gusubira muri ekonomi zo tusize itasiteyibo ibintu rero biri kubira afata intumbero
ubu rero mu majambo make ibyihuta ni uko ikibazo cya politiki cyobanza kuva mu nzira
icyo cyane kiva mu nzira nta terambere mu gihugu kicamo ninjya n'ubwo byose rero bazagira umushingi wo kugira ingene abantu babana kandi urabona ariko baragwana ariko baragira gutya batumvikana bamwe bakwegera abandi bakwegera hariya ninde bari karita y'iterambere y'iterambere abantu barica cyangwa umwanya barundi bamara hakuvuga situali y'ubuzima bw'imbere tugire evaluation bama tuganire tugire gute bariya iki turamara kumiranya abandi bahunze ibyo bose bitari kubirava mu bintu biba bigoranye agasaba iyo leadership rero iy'imbere y'abandi igahuza abantu hanyuma bagasanga abantu beyi iri mu gikaboni cyo ikingaga gikomeye kandi rero nshaka kugaruka ko kuko n'ubwo bukene bwa buri mu gihugu bubayizaga abantu bakabwenge ibyo bumwe bigiye bihari kuko hari igihe abantu bavuga ati ubwo kugira indwara cyangwa kugira indwara kaye ni kaya hariho nk'ikiga ahite mu gihugu rwa 2014 cyerekanye ubukene bw'u Burundi aho bugiye bwe biteye ubwoba icyo ni ikiga cyahise ntabwo naho gufatira kuri icyo cyerekana aho twari tugeze mu kintu cyacu do publicite ndetse ibyo basanga na kuri mato do publicite akomeje dubi ni kumwe n'ibintu by'ubwo babayeho n'ibyo ashobora kuba afite muri iyo yahari ariko tuba dukora kuva muri 2014 kuva muri 2014 gushyika ubu ingene yiyongereye ko akabaye mu mato do referale kugira ngo tubaye tubyemanye ati ni naho bigeze umuntu afashe ingamba we naho bigeze kandi ubu ntabwo bavuga ati ibyo si byo twateye imbere turi imbere aho mushobora kumva ko ni no kuruma n'ibyo byo gutangura kandi batabona neza ati tugeze hehe bityo tudamusha tugira
Faustin Ndikumana nibutse yuko unarongoye n'ishyirahamwe Parseme rikangurira abarundi guhindura ibyiyumviro wakoze ko umutumire ikiganiro Karahara mu Ruganda
murakoze
abakeneye Faustin Ndikumana yari umutumire Karahara mu Ruganda ntibacura ni nahano nciye nsozera kino kiganiro cy'urunani rw'amaradiyo RPA inzamba be na televiziyo Renaissance twari ko tuganira ku kibanza cya nyuma mu by'ubutunzi Burundi burimo mwakoze kuba mwadukurikiye bakoze Reveriano Bazikamwe na Ines Gakiza twafatikanije gutegura kino kiganiro mugiraho muba mwubaho mwese naho gutaha
Karahara mu Ruganda ntibacura
woba wifuza kumenya uko ubutunzi n'imibano byifashe mu Burundi
rwa leta mu guteza imbere ico gisata tega matwi ikiganiro Karahara mu Ruganda ntibacura
mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo inzamba gateka kawe
RPA ijwi ry'abanyagihugu
be na radio television Renaissance Karahara mu Ruganda ntibacura
ni komisiyo yose ya kane isozera ukwezi.